Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye kuri no wa mbere tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndagize mwaramutse Diane, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Intumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gasaba abategetsi ba Mali gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kubahiriza ibyo bumvikanye n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afurika CEDEAO. Ni mu rugendo izo ntumwa zarimwo muri Mali mu mpera z'indwi irangiye. Izo ntumwa zirongowe na ambasaderi wa Kenya zabonanye n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile imigwi yasinye amasezerano y'amahoro umushikiranganji wa mbere wa Mali hamwe na perezida w'imfata kibanza. Ni mu gihe abategetsi ba Mali bo bavuga ko bakeneye ubwa mbere gutunganya ibiganiro hagati y'imigwi y'abanyemali mu kwezi kw'icumi na kabiri kugira barabire hamwe inzira nyayo izobashikana ku matora. Uwahoze ari komanda wa Al-Shababu kandi acungishijwe icy'amaso mu rugo iwe avuga ko afunzwe kugira abuzwe kuzokwitoza mu matora yimirije muri Somalia. Muktar Robow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yahoze ari icyegera cy'umukuru wa Al-Shababu imbere y'uko yitandukanya n'uwo muhari mu kwezi k'umunani 2017. Leta ya Somalia yabanje gushima ko yishikanye ariko mu nyuma yaciye imuhagarika kugira imubuze kuzokwitoza kuba perezida w'intara yo mu bumanuka ubushyira uburengero mu 2018. Abu Mansur yabwiye Ijwi rya Amerika ko ifungwa ryiwe rifise intumbero ya politike. Navugwa hanze y'umugabane wa Afurika, Papa Francisco yasavye ko ingendo yo gusubiza inyuma abimukira batabawe mu mabahari bagasubizwa muri Libya no mu bindi bihugu bidatekanye yohagarara. Papa eje ku munsi w'Imana yavuze ko ikizu bwa mbere gikwiye kuba kurokora ubuzima bw'abantu muri Mediterane no kubashikana ku musozi. Ikigo cyawo ni cita ku mpunzi hamwe n'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu bamye banegura uburyo abo bimukira bafungirwa mu bigo muri Libya bagakubitwa bagafatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi yo kubaboneza igufa. Israeli ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wayo kuzokubaka amazu y'uburaro ku Bayahudi mu ntara yigaruye ya Cisjordania. Ibi byatumye abanyepalestina abaharanira amahoro muri ako karere hamwe n'ibihugu bibanyi nka Yorodaniya bamirira kure uwo mugambi. Iri tangazo ryashyizwe ahabona na leta y'umushikiranganji wa mbere Naftali Bennett yavuze ko amazu 355 azokubakwa muri Cisjordania yigaruriwe na Israeli kuva mu 1967 mu ntambara yamaze iminsi 6. Umushikiranganji wa mbere wa Palestina Mohamed Shtavey yasavye amakungu cane cane Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika uwo mugambi wa Israeli avuga kubangamira abanyagihugu ba Palestina. Turukiya iriko iranebagurwa kidiplomasiya inyuma yaho Perezida Recep Tayyip Erdogan afatira ingingo yo kwirukana abambasaderi 10 harimo n'uwa Leta Zunze za Amerika. Bagirizwa kuba barasavye ko umunyaturukiya afunzwe yagirizwa gufashisha amafaranga aho muri sosiyete sivile arekugwa. Ibihugu by'Ubuholande, Denmark na Norvege byarasohoye itangazo rivuga ko byiyemeje kurwanira agateka kazina muntu muri Turukiya. Kavara n'umwe mu bafasha amashyirahamwe ya sosiyete sivile muri Turukiya kandi akunze kunegura Perezida Erdogan yagirizwa kuba yararondeye gukura Erdogan ku butegetsi mu gufashisha amafaranga abagerageje kumukubita ku deta mu 2016 hamwe n'imigumuko y'abenegihugu yabaye muri 2013.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio atruvewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cy'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Abanyagihugu b'abanyamurenge bari bamaze imbwirenga baranyurujwe n'abarwanyi ba Mayimayi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye bararekuwe
baradushorera twese ngo dushike baratunyaga wera ku makarte ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu nakamwe twize dusigarana.
Uyu ni Dieudonné Muhoza umwe mu banyamurenge 58 bari banyurujwe mu ndwi heze n'abarwanyi ba Mayimayi. Muri ano makuru turagaruka no ku gitero cya bombe cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa indwi muri Uganda kwa gatandatu ku mugoroba. Twafitiye n'amakuru ageze mu gisata cya sport mu Rwanda no mu Burundi. Nongere ndabahikaje inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika n'ndabice ku masonga nkitangura umuntu umwe yarahitanywe na bombe yatewe n'abataramenyekana mu micungara yo mu rwa mukuru Kampala muri Uganda ku munsi wa gatandatu. Iyo bombe yakomerekeje abagera kuri ndwi bane muri bo bakaba bari ndembe. Ubwongereza n'Ubufaransa bwari bwagabishije ko hari ibitero bishobora kugabwa muri ico gihugu. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akuri ijwi rya Amerika muri Uganda.
Munama n'abanyamakuru umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero abandi bantu barindwi bagakomereka kandi bane muri bo bagakomeretswa bikabije. Amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu babiri bishwe. Umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo.
Three men disguised as customers. Amongst these three, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed under.
Ati abagabo batatu baje nk'abakiriya basanzwe baje bafasha agasakoshi kari karimo ikintu gitamenyekanye nuko bagashira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga. Baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya. Nyuma gato baje gusohoka. Bakimara gusohoka igisasu cyaturitse kigarukira mu mwanya ungana na metero 5 bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje. Abahanga mu bisasu bya bombe bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya bivuze ko irari iterabwoba ryo mu rugo.
And all indications suggest an act of domestic terror.
Uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware, ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ati "Rubanda ntirugire ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere." Uko niko Perezida Museveni yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri Leta y'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa basohoye amakuru yuko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri Uganda. Ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri Uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri Uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi. Ariko inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zisa nk'izitarahaye agaciro ayo makuru. Umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri Uganda, inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi.
The respective advisories and terror alerts they were talking about by the UK and France were not.
Amakuru ajyanye n'ibitero ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga gatoki ahantu runaka ibyo bitero byajega kubera, kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze. Mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero, aha iki cyabereye ntabwo hari harimo muzi neza ko kuva mu 2010 tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu. Igitero cyo kumugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje kari ahitwa Kawempe hafi n'umurwa mukuru Kampala. Iki gitero cyanibukije abanyayuganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa 2010 mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose. Ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab wavuze ko wari urimo guhana Uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri Somalia byahitanye abantu 73 n'abandi basaga 100 barakomeretswa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi, urakoze. Tuve muri Uganda twerekeza muri Congo, aho abanyagihugu 58 b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba Mayimayi Biloze Bishamuke mu mpera z'indwi twaraye dusozereye barekuwe. Abanyagihugu muribuka ko bafatiwe mu bitero Mayimayi yagavye mu mihana yo mu Bibogobogo muri territoire ya Fizi turi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo. Inkuru y'umenyeshamakuru wacu Vedaste Ngabo ari mu gisagara ca Baraka.
Aba baturage biganjemo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga Baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu berekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za societe civile n'abashefu byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga Mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga 300. Dieudonne Muhoza n'umwe muri abo batwa ubunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga icumweru bari mu maboko ya Mayimayi.
Baratushorera twese ngo dushike baratunyaga guhera ku makarite ufite ifaranga wese baramunyaga nta kantu na kamwe twize dusigarana turagenda ngo dushike kukagugusaye neza nijoro dusanga ari Mayimayi nishi irenze ivanzemo abapfurero abiroze Bishambuke n'ingabo za Yakutumba naho no twahuriye nabo batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore baraduhagurutsa badukuramo abana bane umwana umwe witwa Musirimu uwa Makongo uwundi witwa Gatutsi wa SF n'umuhungu w'Umurundi n'umushi naho abo bantu naho babajaniye twose kubabona.
Sematungo Sombo yahunze kubiri n'abana arashimira shefu wa lokalite ya Kakuku Etulo Makenda ndetse nabagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanywe bunyago bare kugwe.
Ndanezerewe kuri uyu munsi umwana wanje wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu bivumu tumenya amakuru kuko nabagiye matekwa muri barya bari bagiye. Uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu Bibogobogo naciye ahagoye tugenda duhura na ba Mayi batunyaze ariko nanejejwe nuko nageze Baraka nkabona umwana wanje namubonye namuramukije namwikoreyeho twaganiriye numva igishika nari mfite ku mutima kirise kuva gese nari nkirya sinari nkiryama ngo sinzire.
Umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke Bwana na Blizi Emable iwavuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashikirije ingabo za Congo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize societe civile kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite.
Abantu twari tubiyeze ni 46 muri abo bantu 46 harimo abagore 12 hakabamo abagabo 4 hakabamo abana b'abakobwa 17 hakabamo n'abana b'abahungu 13 bose ni 46.
Ariko bavuga yuko abo bafite hari ari 52 abandi bavuye hehe?
Ni 52 ariko twe ku ruhande rwacu ni 44.
Tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanye ba Mayimayi Biloze Bishambuke Mayimayi Yakutumba bagabye mu mihana itandukanye y'abanyamurenge yo mu Bibogobogo batwika 13 bica abantu barenga 15 naho barenga 2007 bavanwa mu byabo. Vedaste Ngabo ku bwaradishwe rya Amerika Baraka mu ntara kivuye epfo.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Juge Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, mukarere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, abakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato yo mu kiyaga cya Kivu, basaba ababishinzwe kugabanya igihe cyo kugara ibikorwa by'uburovyi muri ico kiyaga. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basigura ko kucugara igihe kirekire bibatera ibibazo by'ubukene. Abishinzwe nabo bakavuga ko bugara ikiyaga mu ntumbero yo kongereza umwimbu ukivamwo. Inkuru tubaze umenyesha makuru wacu Eric Bagira Ubusa yagendeye abo barovyi.
Turi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi ahazwi nko kukibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha. Ni umurimo bakesha imibereho. Madamu Odette Umugeni kuri mikoro za radio Ijwi rya Amerika yemeza ko amaze imyaka 20 acuruza isambaza. Akora muri koperative Bakunda Isambaza, avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho.
Aho byangejeje ni kure rwose, binyigishiriza abana, byaranyubakiye, turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki.
Wabihagararaho?
Nabihagararaho rwose, n'amaguru yanjye yombi kandi neni. Imbogamizi tugira iyo mudufungiye, mudufungurira tugiye kurwaza bwaki.
Uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo, nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baruba. Kimwe mu by'aba bagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika, nuko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo.
Niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza, nkaba ndya neza kubera isambaza, nkaba nambara neza kubera isambaza, umwana akaba yiga kubera isambaza, ubwo icyo ntazirata ni igiki?
Njyewe nabigiyemo nta kintu mfite, ntagira inzu ariko ubu mfite inzu, nari mfite abana batoya, abana bajya mu ishuri, ubungubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere.
Ijwi rya Amerika rigera ku kibuye ryasanze hashize ibyumweru bibiri habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya Kivu cyari kimaze amezi abiri n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga. Muri icyo gihe abakesha imibereho y'iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuza yo bacira nayo bamira.
Ikarongi dutunzwe n'iki kiyaga, ariko iyo mu gifunze amezi abiri yose rwose bajya gufungura, bamwe bararwaye bwaki, abajura baragwiriye, ubwo rero tubona amezi abiri mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko.
Kubwawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki?
Ukwezi kumwe kuba guhagije, nta muntu wari ugifite igitoki mu murima. Bari basigaye badusanga no mu mazu kuburiri bakakwiburyamye bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye.
Urebye gufunga nge mbona ntakemeranya nabo, kuko gufunga nge mbona bigira inyungu cyane ko dufunga twa umusaruro wabaye muke, twafunga ukaba mwinshi. Ari nayo mpamvu tukubwira ko ni isadu ifite umusaruro uhagije, ubona uraterwa n'uko twabahagaritse nyine amezi abiri tukaba twarongeye gufungura.
Ubu ni Bwana Emmanuel Ndagije Imana, umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi, wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice. Uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere. Ukigera ahatunganyirizwa isambaza, abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana. Abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya Kivu zikorwa, bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ku ruhande rwa Kongo ho batajya bafunga, bagatekereza ku musaruro wabo waba wigiri Kongo. Madamu Beatrice Mukamana amaze imyaka 8 acuruza isambaza, avuga ko abarihira abana n'amafaranga mu mashuri yisumbuye.
Leta yacu ni leta ishoboye ibintu byinshi cyane, janumva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya Kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga. Kongo itakunda gufunga ikiyaga akakiyongeraho wenda uburinzi biyongera ku busanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda ngiye bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro ni uko ikiyaga cyarinzwe.
Mu kiganiro na Bwana Ndagije Imana ukuri ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u Rwanda na Kongo, gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo.
Biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka. Buriya njye nabonye ujyanye no gufunga, kuba twafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro ujya nta hantu ujya. Icyangombwa ni uko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo gucunga, tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye. Nta mbogamizi yo njye mbona, kereka ahubwo wenda bariya bakongomani bo bambutse bakaza twe twafunze bakaroba mu mazi yacu, ariko niba bakoresha yabo mbona nta kibazo gihari bakorana ko tugakora.
Kugeza ubu akarere ka Karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango 66. Abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka Karongi bakabwira Ijwi rya Amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi abiri n'igice byatumye umusaruro uri kubone kuri hagati ya tone ebyiri na tone eshatu zisambaza ku munsi. Nubwo biruko ibikorwa bya barushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya Kivu, intumbero no kubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe. Akabagira urusaje rw'i Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho mu gisata ca sport naho cyahereye mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ejo kwa Mungu muri ico gihugu niho ryasozera umunsi w'icenda mu rugwi wa Bumamuru watsinze Vitaro ibitsindo 4-1, gutyo ucugumana ikibanza ca mbere. Muri basketball naho mu rugwi wa New Star ejo kwa kabiri niho uzoja mu gihugu cha Tanzania mu nkino z'akarere ka gatanu. Ibi vyose tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa kabiri ni umugwi wa New Star uzofata urugendo ugana igihugu cha Tanzania aho ugiye kwitabira inkino zo gukurakura namwo kugira hamenyekane imigwi zitabira inkino za nyuma za Afrika za basketball zihuza imigwi yabaye mbere iwabo. Kuri uno w'Imana uwo mugwi wa New Star wakinye urukino rwa kivandimwe na Jimkana mu ntumbero yo kwitegurira izo nkino. Muri urwo rukino New Star ikaba ariyo yatahukanye intsinzi ku manota 83-57. Shimirimana Christian batazira ndindi yahoze akina muri uwo mugwi uno munsi akaba ari wawumenyereza amenyesha ko atari ubwa mbere bitabira izo nkino, kuko mu mwaka 2018 bari bazitabiriye aho zari zabereye mbere aho nyene muri Tanzania. Aratubwira icigwa bakuye muri izo nkino nico ugo rukino rwa kivandimwe rwabafashije.
Ndasalamu twaragiye twakuye icigwa kinini hama n'urukino twakinye nakuye icigwa gikomeye cyane, kuko nabonye ko ari ama automatisme amwe ataraza ntabwo nibyo tugiye gukosora cyane muri imisi iri imbere. Imisi sigaye ikintu tugiye gushimikira ko cyane ni bibiri kuko hariyo attack cyane nibyo nakubwiye kugira ama automatisme hama na defense ni baza yuko yino cyo kimena hariya ko je ziratandukanye tuzo tuyadapta uko bigenda kose suivant match nyene meze.
Christian Shimirimana amenyesha ko bari ku kazi badasinziriye mu ntumbero ko zo kwitwara neza ariko agasaba ko ababishoboye bose bobafasha uhereye kuri leta.
Twebwe urumva tuba turi ku kivi uko ukiye uko bwije ijoro n'umurango nibaza yuko icyo nosaba leta cyangwa amashyira hamwe yigenga yuko duterera budufasha bagatufata mu mugongo kuko bikenewe ibintu byinshi bikenewe uburyo bwinshi n'inzira y'inosaba leta no kwishyiramo kuboko kwayo hamwe n'aya mashyira hamwe kuko nije bituma na ekipe yitegura neza nimba tukeneye insinzi.
Uwo mugwi wa New Star uri mu itsinda rya gatanu rigizwe na Kurasin Hearts yo mu gihugu cya Tanzania, City Oilers yo mu gihugu cya Uganda na Brave Hearts yo mu gihugu cya Malawi. Nshimirimana Christian amenyereza New Star amenyesha ko bafise amahigwe menshi yo kurangiza mu kibanza cya mbere muri iryo tsinda. Amenyesha ko ari intego bafise kugira bashobore gushika mu nkino za nyuma za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere wa umupira w'amaguru. Naho mu higanwa ry'u Burundi mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi, aho Olivier Niyunge ko yararamutse akina n'umugwi wa Vitaro yamenyereje mu higanwa riheze. Uwo mumenyereza yerekanye ko Vitaro yatakaje umumenyereza mwiza. Nta kigongwe rero yagiriye Vitaro yanakiniye akiri muto kuko Bumamuru yatsinze uwo mugwi wa Vitaro ibitsindo 4-1. Mu zindi nkino zabaye kuri uno munsi w'icenda w'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru, Royal FC yatsinze Burundi Sport Dynamic ibitsindo 4-3, Top Junior itsinda Flambeau de l'Est ibitsindo 3-2, Rekoko banganije na Bujumbura City ubusa ku bundi, umugwi wa Flambeau du Centre ukaba wanganije na Messager Ngozi ibitsindo 2-2. Iyo migwi yose ikaba yegukira Academie Le Messager. Aigle Noir yanganije na Kayanza United igitsindo 1-1. Musongati inganya na Rukinzo ubusa ku bundi, nayo Atletico New Oil ikaba yanganije na Olympic Stade Muyinga ibitsindo 2-2. Iyindwi rero y'icenda mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League ikaba yinjiyemo ibitsindo 27 mu nkino 8 zabaye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, reka ukoregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru amakipe abiri yarahagarariye u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika ku maclub yombi yarasezerewe mu mpera z'icyumweru gishize ku ntera ya kabiri. Ejo ndi kwa gatandatu mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo, ikipe ya APR FC yari yagiye gusura Etoile du Sahel yo muri Tunisia nyuma y'uko aya makipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali. Ku ruhande rwa APR FC bari bagifite icyizere cyo gukuramo Etoile du Sahel wayo nk'uko Michel Masabo umunyamabanga w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yabitangazaga.
Bahungu kubera morale bafite, technical staff, administration team, biragaragara ko abantu bari tayari gahubwo urugamba ruradutindiye. Abantu bameze neza mu maso y'abakinnyi, urabona bafite morale, urabona bafite kwemera yuko icyo baje gukora kizashoboka. Baje bahagurukiye intsinzi nta kindi.
Umukino wabereye mu mujyi wa Monastir, Etoile du Sahel yahemukiye APR FC yitsinda ibitego 4 byose ku busa nka bya bindi bajya bavuga mu mukino w'amakarita ngo umuntu yatsinzwe umurisa. Gusa nubwo APR FC yasezerewe muri Ligue des Champions izahita yerekeza mu irushanwa ry'impuzamakiri hamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Ejo ku cyumweru muri iryo rushanwa rya Coupe de la Confederation, ikipe ya AS Kigali nayo yasezerewe na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Kinshasa. Darling Club Motema Pembe yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Mu mukino ubanza wari wabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, nabwo Darling Club Motema Pembe yari yatsinze AS Kigali ibitego 2-1. Nubwo ikipe ya AS Kigali yasezerewe mu irushanwa, umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana asanga urugendo rwabo rutarabaye imfabusa kuko intumwa z'u Rwanda zabonye umwanya wo kuganira iby'ubucuruzi n'abashoramari bo muri Congo.
Hari gahunda ya trade mission ya PSF ifatanyije n'ubuyobozi bwa AS Kigali, kuko ubuyobozi bwa AS Kigali ni inisheta. Twatekereje ko byaba byiza tuje mu rwego rwo umupira ariko tugakora na business. Iki ni igihugu gifite abantu benshi, ni igihugu turimo dukorana neza. Ntago rero twaza ngo dukine umupira gusa twibagirwe n'urundi ruhande rwa business. Niyo mpamvu twazanye na delegasiyo y'abacuruzi bageze kuri 50. Bakaba rero hari inama iteganijwe iyo twita B2B, business to business.
Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ku cyumweru kuri Stade National Amahoro Remera habaye umuhango wiswe Rayon Sport Day wari ugamije kwerekana ku mugaragaro abakinnyi cy'ikipe ya Rayon Sport izifashisha ya muri shampiyona izatangira mu mpera z'iki cyumweru. Muri muhango habaye n'umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports na Kiyovu Sports. Uyu mukino warangiye Kiyovu Sports itsinze Rayon Sports ibitego 2-1. Ibitego bya Kiyovu Sports byatsinzwe na Abedi Bigirimana na Bienvenue Mugenzi, naho igitego cya Rayon Sports gitsindwa na Onana Esombe kuri penalty. Uku gutsindwa kwa Rayon Sports mu birori yari yateguye byatumye umunsi mukuru wayo urangira nabi, bimera nka kwa kundi umuntu aba yiteguye kwihereza isosi hanyuma kubw'amahirwe make hagatakaramo inshishi. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Ijwi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo. N'ibiganiro vyari biremesheje na Jewe Diane Ninahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose. Tubike banuye tubifuriza kugira indwi nziza. Ahanje turaza kuba turi kumwe.